Ibiro by'ukubisikanya hagati ya Gervais Ndirakobu cy'umushikiranganji wa mbere mushasha na Lengi Yome Bunyoni yasubirijwe mu buryo butunguranye kuri uyu wa gatatu byabaye kuri uyu wa kane ku mugoroba zari byasibijwe mu gatondo ko kuri uyu wa kane kumvo zitatangajwe abagabo basanzwe bamenyeranye kuva bakirwanira mu ishyamba umugambwe Sende DFDD ukiri mu hari w'inyeshyamba babonetse bahana impapuro nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi baranakoranye mu gipolisi cy'u Burundi mbere Bunyoni akaba yari yasubiriwe na Ndirakobu cy'umushikiranganji bw'umutekano imbere yo kuja kuba mukuru wa leta mu 2020 ku mashusho Bunyoni aboneka amwenyura gato nayo Gervais Ndirakobu asanzwe yatwenga gake yabonetse yakira impapuro mu maso batanyinyuka bose bari bambaye amakostime n'amakravate arenga Yome Bunyoni asanzwe yaberwa cyane akambara n'impuzu zizihinze n'umutambukanyi wiwe akaba yari yajanishije nk'uko yama mu byambarwa bamaze kubona na mwibanga mushikanganje yahora yavuze ko yasiguriye ugiye kumusubirira kwa kazi gakorwa amwereka dosiye zose zibwirizwa gukorwa kubw'ineza y'igihugu yavuze ko ikintu nyamukuru ariko banabuhanga yemeza ko izotuma n'abanebwa canka biba batabasha kubikora
igikorwa ca mbere ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma ibikorwa bigeze icyo twakwita digitalization ibikorwa gihambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushyika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza
yanashikirije ayandi madosiye yihutirwa arimwo ukunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'uturusho tugenerwa abakukuruke imwe mu migambi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko azoshira imbere mu myaka yiwe ya mbere ariko n'ubu ikaba ari umugani
igikorwa gikurikira ni umugambi wo gutunganya bushasha ibijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu no mu kuduza umwimbo mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu ijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumba sumbane buve mu nzira bikurikiranwe neza ntihabemwo wanjya wangura icyo gikorwa kigeze kure icyo twona gifatanya ikorwa kijanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru nk'uko nyir'icyubahiro mu gihugu yabishikirije avuga ati niburiburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yarageze ko n'abakukurutse kera nabo nyine ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo
arenga Yome Bunyoni yasubirijwe mu buryo giturumbuka kuri uyu wa gatatu ntambo nimwe yigeze itangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza mushikanganje wa mbere mushasha Gervais Ndirakobu kuri uyu wa gatatu vyari vyavuzwe ko bagize leta nshasha badateba kumenyekana ariko siko vyagenze n'ubu ntibaravugwa umukuru w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi ukaba n'uwa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi 2020 yagatondwasa yasavye ko iyi leta iroye gushingwa yojamwo abashikiranganji yo migambwe yose nk'uko vyakorwa ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza kuri uyu wa kane haba kubisikanya k'umushikiranganji wa mbere mushasha n'uwahahora amenyeshamakuru batari bake bakorera ibinyamakuru vyigenga bidoze bavuga ko bankiwe ukurikirana ibirori umwe mu bari bahari atashimye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika ko bagera kuri 10 batemerewe kwinjira ku kirimba cyitiriwe ntare kiri Bujumbura kandi bari biyandikishije imbere nk'uko babisabwa ntambo zabitumye turamenye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.